Ndabaramukije banywanyi namwe bagenzi bi radio Ijwi rya Amerika aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri sanze cuno musi nkuko twabibemereye ku munsi wa gatatu no munsi turabashikiriza igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye nabo mwishira hamwe BBEN kuvyerekeye amahiganwa y'abadandaji bo mu Burundi yiswe Shika kazi mwese rero muri kino gice cya kabiri mugume ku radio yanyu
Washington Ijwi rya Amerika
Igihe kirongiye kugira aho ishirahamwe BBEN riyira mahiganwa yaryo yise Shika risanzwe rigira buri mwaka uyu mwaka ukabubaye w'inchuro ya kane kuri uyu munsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa 11 amashirahamwe ya nyuma yatowe ashikiriza imigambi yayo mucizero cyo gutsinda udushimwe tw'amafaranga n'inyigisho zizobafasha guteza imbere imigambi yabo Ayo mahiganwa hakaba asanzwe aba hagati y'amashirahamwe y'ubudandaji bizera ko azobateza imbere ariko hakazonofasha mu gutanga ubuzi mu gihugu Abatari bazi neza rero ivyerekeye amahiganwa Shika aba buri mwaka mu Burundi tubanze duhakanya umuyobozi w'ishirahamwe BBEN Claver Ndumwami ritegura ayo mahiganwa atubwire muri make umugambi wa BBEN n'integuro y'ayo mahiganwa Mushinga ntahe abatazi cyambere na mbere ishirahamwe BBEN ico rikora wabasobanurira neza imigambi yayo hanyuma wongere ubacire ku mayange ayo mahiganwa asigaye azwi cyane ibujumbura mu Burundi ariyo Shika mwatanguje haciye imyaka 4 intumbero yayo
Ego urakoze kumva ico kibazo BBEN ni ishirahamwe ryavutse hakenye imyaka 4 hanyuma ryashyizweho n'ayandi mashirahamwe y'abikorera utwabo ari Burundi icyo ahuriye ko kugira ngo habe igwizwa ry'akazi mu Burundi kubera yuko ubushomeri mubona yuko bwabaye ndanse na cyane cyane mu gwaruka guhiza amashuri hanyuma ntirironka akazi haba muri leta cyanke mu mashirahamwe manini manini nkuko byari kera tumwe gutanga ibiri mu bindi bihugu rero iryo shirahamwe ryafashwe mu mugongo ni na leta z'ubumwe za Amerika iciye muri USAID na cyane cyane ariko abandi bari fashe mu mugongo mu ntango yaryo ni ubuserukizi bw'igihugu cy'Uburundi uri ngahe Burundi umba rero haciye imyaka 4 dutanguye rero buduti none aya mahiganwa yoyo agamije iki Amaganwa twayatanguje bwa mbere muri 2011 dushikiwe cyane cyane n'ishyirahamwe ry'Abaholande ryitwa Bid Network cyo duhuriye ko n'iyo shyirahamwe nabo bandi badushyize badutanguje kugira ngo duhamagarire ugwaruka cyane cyane ariko si imyaka gusa ni wowe si afise ikiyumviro kugira ngo arabe ahabaye ahatuye ko kuri ubu atodana ikidandazwa yoshora kubaha hanyuma akagikora yunguka rero kugira tushireho iryo higanwa kwari kugira ngo bice ku mugaragaro ni ntabe kamwana wa mama bize bose babona bive mu Barundi bose babyifuza hanyuma rero nkuko ngira ngo mubizi abaruzi abandi twaravye akanovera cy'ivyumviro byabo twarabye ko babishoboye twarabye ku byukuri ari ibintu bikoreka mu Burundi kandi byo tabakadi cyane cyane ko nibyo tujya turondera rero tugatuti abo rero bashoboye gutsinda kujya imbere ego byukuri turabaha inyigisho tukabashyigikira tukabahanura tukabereka umwongoma n'ubudahuma hanyuma tukabafasha no kurondera uburyo bw'amafaranga yo gutangura ivyo naho bikorana n'ari mabanki natwe turabikora rero niyo ntumbero tuvise kuri kuko birakenewe nta katika kiriho abantu batakirondereye ubona ko bitoroshe
Thank you. bagenze mudutega matwi muri ko mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanze na Oriane Itangishaka mu kiganiro cerekeye amahiganwa y'abadandaji barondera gutsindira umutahe w'amafaranga ashika ku mamiliyoni 30 y'amarundi yo bafasha gutangura imigambi yabo canke kuyikomeza. Twaraganiriye rero na bamwe mu bari muri ayo mahiganwa yiswe Shika aza kubera ibujumbura mu Burundi kuri uno munsi wa gatanu. Baraducira ku mayange imigambi yabo n'impamvu bari muri ayo mahiganwa bakaba bizera gutahana insinzi. Uyundi mutumire ni Felix Nzeyimana. Felix Nzeyimana, uwashaka kutubwira ico ishirahamwe ryawe rikora n'umugambi wanyu?
Okay, je w'ishirahamwe ryanje ni yitwa Biscuit Production, Biscuit en Sigre. Ishirahamwe ryanje rihingura igisuguti hamwe na ji mu gitoki. Umugambi wacu nuko two ubwa mbere tworonka umutahe hanyuma tugakora tugahingura biscuit. Biscuit ni ukuvuga turamaze gutangura. Tumaze gutangura biscuit yacu barayikunze cyane ku isoko. Ku isoko ni nyinshi kandi na matière première twarabonye ko tutari ari nyinshi nayo nyine. Icyo turinze rero tubu turi mu higano muri DDN. Ego turiko turahigana hamwe n'abandi.
Murakoze cyane Felix Nzeyimana. Icyumvira none cyo kugira ibisuguti canke ibindi bintu cyakujemo gute byatanguye gute?
Ufite ishyirahamwe ko ntagiyatanguye twebwe mu ntara y'iwacu muyinga. Twararaje dusanga hari ibitoki byinshi. Hari ibitoki byinshi turaraba ibitoki babikoramo inzoga bitugwagwa abandi bahanyuma bimwe bakabijya ibindi navyo bikavamo imihwi. Turaraba tuti none igitoki kirimo n'umunyagihugu cotera imbere gute? Tuca turiyumvira twari mu twari dufite ishyirahamwe turiyumvira turavuga tuti reka turabe ikintu twokora mu gitoki kugira ngo umunyagihugu mutoya adoharongera kunguko na twebwe nyine turonka kunguko hamwe na turabe ukuntu twogwanya n'ubushomeri. Twaragiye no kuvisita muri PAM turaraba amaprogramme yabo batwereka amaplan ukuntu malnutrition ari nyinshi mu gihugu turavuga tuti okay. Kubera ko igihugu cyacu kirimo inzara reka tugikorere iki gitoki kizovemo ibifungurwa byiza bizotunga abantu hanyuma natwe tuhungukire natwe tuhunguke n'abanyagihugu bose bunguke.
None mu guhingura igitoki mukakigira nk'igisuguti n'ubuhe buhinga mutarinze gutanga kuranga ryanyu igisuguti gikorwa gute mu gitoki biba bimeze gute?
Reka ntabwo ari banga igisuguti cy'igitoki ntabwo kigoye gukora. Twaragize formation twarigize kuja mu Rwanda turagira formation baratwereka ukuntu bakora igisuguti mu gitoki. Atari igisuguti gitoki kiravamo ibintu byinshi. Kiravamo gato giti di biscuit di gato sec. Igitoki rero tuzogikoramo igisuguti dukoremo na gato hamwe na ju. Mu gukora igisuguti rero kivamo igitoki kivamo ibisuguti by'ubwoko bwinshi. No bitondagura hano ngo ndabimare ariko n'ubwoko bwinshi kandi biraryoshe cyane birakunzwe n'abantu
birakarangwa n'ubufu bwabyo mukaranga canke mwotsa.
Igitoki turakireka kikamera nk'igihiye hanyuma kimeze nk'igihiye turagifyonda dukoresheje imashini dukoresha mu kugifyonda tugaca duvanga n'ifarine nkeya kugira ngo gimere nk'igifatana tugashyiramo amagi tugashyiramo n'amata hanyuma tugaca twotsa mu furu.
None ni nk'abakozi bangahe mufise mwatanguye ryari bwa mbere na mbere mu ishyirahamwe ryanyu bikorwa mwabitanguye ryari ubu mufite?
Ishyirahamwe ryacu ryatanguye muri 2013 niho ryavuka. Turiko turaraba ukuntu uwo mfite ryavutse tuvuga tuti dutere ibitoki hanyuma tumaze gutera ibitoki tukabona n'ibindi biri ku isoko turabona tuti ibitoki ni byinshi. Ibitoki bitubanye byinshi turavuga tuti none igitoki twogikuramo iki ko ku isoko hari hasanzwe hari inzoga y'ibitoki ibindi navyo tukabiteka mu nkono ibindi navyo tukabikuramo umutobe ibindi navyo bakabijya imihwi. Turavuga tuti none twe twohinguramo iki co baduhable ku buryo bw'uko ibitoki byacu tubimbuye twobikuramo ibintu hamwe n'ibitoki abanyagihugu bose barima. Turagira amahosheshe hanyuma turabona ko hashobora kuva mu gisuguti niko kuca rero tugira turaja muri formation igisuguti baratwigishije ukuntu bagikora niho twaca tuvuga tuti reka tugire experience turabe yuko vyokunda reyama ko igisuguti igitoki kivamo igisuguti rero twacaye tugira dusanga ni igisuguti kiryoshe kiryoshe cyane kandi kimeze neza cyane
none ko ibisuguti nko mu mico mu migenzo y'igihugu cy'u Burundi usanga abantu bakuze abantu cyane cyane abagabo batagira igisuguti mwasanze ari ikintu kizoryohera n'abantu bakuze n'abantu babagabo kitazoryo abana bonyine ugasanga isoko
ofite igisuguti nubwo mu mico y'iyo kirundi tuzi yuko kiribwa n'abana gisuguti ahandi kiribwa n'abantu bose twaragize ma twagize mu miteze twaheruka muri promotion twaragize promotion hamwe na publicite reka byagenze neza twabonye ko abantu benshi bazogikunda tuzi abantu benshi isoko nta kibazo c'isoko kwese nubwo ikibazo c'isoko mu Burundi tuzoce exporta mu bindi bihugu baragikunda
ko basanzwe bafise ico y'ukugira ibisuguti
ego
none ikintu nyamukuru wipfuza kuzokura muri ibiganwa bya BBN ubona ari nk'iki ushira imbere cyane wipfuza kuzokura muri ibiganwa uretse
ico nipfuza cyane kuzokura mu ibiganwa kubera ko mu Burundi dusanzwe uburyo atari kirenga ndifuza gukura cyane abantu bazoduha amafinansima kugira dukore dushyizemo ingufu hanyuma dutere imbere.
Nahe ndumwami Claver naya he yandi mashira hamwe mwatoye muri izo 12 zizoshikiriza imigambi yazo kubona yuko afite imigambi myiza
ntisero rutonde rwayo imbere yanje mugabo tuno gura coco cahuriye ko mashira hamwe tuzarondera ko turaba yuko byukuri ara mashira hamwe atanga akazi dufata umuntu avuga ngo ngira ndangure ibiharagi mu Kirundo ndagurishe igitega dufata umuntu agirito yongeye ko kukidandazwa avuga ati nafashe ibitoki nkuko uwo Felix twamushimiye afata ibitoki maze ibitoki biri ngaha mu Burundi ari byinshi ariko benshi babigurisha uko nyene cyangwa bakabagamo urwagwa cyangwa bakabirya uko nyene umva rero wewe yavuze ati jyewe no yikuramwo ibiswi ibyo biswi n'ukuri narabiriye narabyumvirije umvizere uravye ngene biswi biva hanze ari byinshi ukibaza ngene umuntu yumvira ati no mu bitoki no kwa mwibiswe abana kandi biryoshe abana n'abakuze bakabijya ucumba yuko arakazi atanga ari yama dovize adasara gusohoka urumba yuko ari babana bafite bitoki batabaronka isoko urumba rero wambaje ati ni bande bandi n'ukuri naho ntafite mu muntu zaranda afise bworozi mugabo pano bworozi boheranga aho bworozi bugiritse bwongeye ko ukavuga uti nafashe amagi ndayakura mwiki i inyama ndayakura ndazikura mwiki i nafashe amata ndayakura mwiki i
kitari gisanzwe ikintu kitari gisanzwe gihari gitandukanye cyari gihari mu masoko muri aka kanya
ego eka nawe cyo bakihari rwa kantu wongera ko rwa kano bera wongera ko nico bita innovation mu gifaransa iyo uzanye ikintu singombwa uze kibanye mu ijuru nawe gitangura kandi bagifise cyangwa kibonye ahandi mu bindi bihugu birashoboka ukabikora nga hari abandi tubikorera washaka se ngari udumbura gusa uvyo dukora sifika yonyene hari aho dukorera ingozi nawe nzabubanza ugasanga byukuri araza ngisabuni imwe y'amazi naho itahura nga kandi nayo biriho ugasanga wikore nga mu Burundi ukoresheje ibintu uvana nga i Burundi uhakazi abarundi ugasanga ya madovize yasohoka aragabanutse umva rero ni nico turaba aho cyo nababiri ndi kusinzira bafite imbere yanje mugabo cyahuriye ko bose nico
birumvikana mushinga nahe ndumwa mi Claver amahiganwa azoba ku munsi wa gatanu nkuko bivuze hazoba harimo amashyira amatandukanye hazoba harimo abantu bafise ibyumviro bitandukanye n'imigambi itandukanye mu vyerekeye amashyirahamwe mubona azotera imbere amashyirahamwe azotsinda ariko mukabona yuko azotera imbere mwoba sinzi ko mwa muri mu kanama kazotanga amanota mwoba mubona yuko inyungu bazoronka mu byo bazoba bakora kizoba ari cyo gikomeye cyane mu byo mu manota bazohabwa cyane amanota menshi azoja nko mu vyerekeye ukuntu ishyirahamwe ryazanye icyumviro gitandukanye n'ibindi cyangwa icyumviro gifise ukwisa ugutandukanya n'ibindi ni ikihe kintu nyamukuru mubona amanota menshi azoja ko azohabwa abo bari kubaragira amahiga bazoba bari mu mahiganwa
ego sinyigezwa ko twarayabariye twarayigishije ahanini ego je sindi mu kanama mugabo narafashije mu busorongora abacumi na babiri bagiye nuko twarimwo mu bandi mugabo hageze gutoramwo batatu ba mbere sinzo bandimwo muri ako kanama ariko rero ico ni ukwishura icyo kibazo ibyo barabiri imbere n'ukuri nuko bagira bati mbega ishyirahamwe ibyo bintu azanye ibyo bintu by'urudandazwa kwagira kore cy'ukuri byatanga akazi mu Burundi mbega birashoboka mbega uwo muntu wewe arabizi umva n'umuntu afitiyemo ubumenyi by'ukuri si ibintu yumvise hanze atazi iyo bitarabijya nibyo barabira ko kandi bavuga bati n'amafaranga asaba nayabaye adavuga ngo miliyoni 500 ataraho sintangura uyo turamwihoza mugavuga ati jewe miliyoni 5 10 20 30 ndashaka gutangura nkongeza ko kumbe twomfise aho o turamwumviriza rero ntikabara amafaranga gusa akenewe barabira kuri uwo muntu yazanye ko abyumva kabisigura neza hanyuma akavuga ati kandi nuko byashoboka kandi si ibintu bimwe bigira uwo ari we wese n'ibintu by'ukuri bije mfise akunguko akarusho bwavye byari hasanzwe
murakoze cyane rwose mufaso ni Georgette no kumushinga ntahe emendizeye na Felix umushinga ntahe ndumwami Claver arasiguye ibimwe mu bintu bizoba bigize amanota menshi muzoronka nangurire ku mufaso ni Georgette ikintu wo dusobanurira ushira imbere mwishira hamwe ryawe ubona yuko wisangije kandi mubona yuko rizoguha amanota menshi ni nkiki
ikintu nico nyene cyo gutanga akazi navuze ko mu ntango dutanguye guha akazi abantu 20 kizaba ari ikintu kinini kuko gukura abantu mu ibarabara mu bushomeri 20 utanguye ni kinini kuko navuze ko tuzogira ibintu byo gukora iyo mipira ayo mashini zizokoreshwa n'abantu hanyuma abazocuruza iyo mipira n'ibindi uko twabiteguye abantu bake icyo ni kimwe ikindi nacyo navuga nti twisangije turafite ikintu cy'uko dutanguye nitwe tugitangura ngaha anye muri iki kidandazwa cy'imipira ku mashure nacyo ni kinini bidasigura ko n'abandi bashobora kuza mugabo bebeye ne yatwigishije bikwiye ingene kubona umuntu aje kuvuga ko kihanse isuku kuvuga yuko aje kukugaza ahubwo ikintu nacyo gishobora kugufasha gutera imbere ukaraba ibyo ariko arakora nawe ugaca ugira iyindi migambi irushirije kugira ngo ubandane icyo nacyo ni kinini ikindi nacyo navuga by'ukuri cyatunezere nuko twasanze ibi bintu bikenewe birakenewe cyane ariko uburyo ni buke uburyo dukenera amamashini ashobora gukora iyo mipira twasanze ari amamashini asanzwe ni amamashini atazimbye cyane adasaba ibitoro byinshi byo gukoresha adatwara umuriro mwinshi n'amamashini asanzwe ushobora no gushyira nko muri sale ntoye ugasanga imashini imwe ishoboye gusohora nk'imipira 5 ku munsi kandi atake kinini cyane yagutwaye
birumvikana
ego
murakoze cyane nawe mushinga ntahe emendizeye ishyirahamwe ryawe rimaze imyaka 2 nkuko benshi babizi ingwa n'ikintu nkuko wabivuze gisanzwe kigurirwa hanze ariko ubaye nk'abantu nk'umuntu wa mbere atanguye guhingura ingwa mu gihugu cy'amavukiro kandi ikintu gikoreshwa cyane ni nk'ikiye kindi kintu ubona wisangije ishyirahamwe ryawe gisangije kandi rizoku kizogufasha kuronka amanota menshi muri ihiganwa ryo ku munsi wa gatanu cyo bari nk'ikihe cyangwa ibyo bari nk'ibiye
murakoze nkuko mwagiye kubivuga igihe twatangira gukora ingwa ni yabaye ishyirahamwe rya mbere rikora ingwa mu Burundi ubu ntiwamenyesha ko tumaze imyaka 2 hamaze kuvuka irindi shyirahamwe rimwe gusa bisigura ko ari ikintu gishasha twari dutanguje ikintu navuga ni uko nkuko Georgette yabivuze na twebwe turatanga akazi rwose wamenyesha ko ubu dufite abakozi 50 ngamara 50 10 ariko dufitanye ibyo bita amakontra abantu tubatuma ko mu gihe cyaracyara cy'uburuhuko batuba tubona yuko amashuri atanguye aba amakomande manini gose ikindi tugiye kurusha abandi nuko tugiye kwiga ingendo dukoresha ibyo bita matière première ivuye mu Burundi tukaba twize yuko bishobora tubishoboye ko utangwa akazi kenshi gose ino mu Burundi ko twasanze yuko twironse iyo matière première iva mu ntara zitandukanye bisigura ko aho hose agira ava hazovuka akazi kenshi ikintu kongera ko nuko mu gutanga akazi dushira imbere gose mukenyezi twasanze muri imyaka ibiri ko abakenyezi bakora neza gose ingwa kuruta abagabo nicyo tukavuga ati akabijya turashyira imbere mu wakazi abagore kuruta abagabo
mushinga nahe Felix Nzeyimana akantu ubona kakarusho ufise mu ishyirahamwe ryawe urabye yandi mashyirahamwe muri kumwe mu ishyirahamwe BBN kubare nk'aka uvuga ati karazijya mu ishyirahamwe ryawe
akarusho ndusha abandi mu bo turi kumwe mu ihiganwa nuko ubwa mbere ipodi yanje ni ipodi nshyashya abantu batari bamenyereye kandi nubwo batari bamenyereye naragiye kuri mashe ndabona ko bayikunze nakarusho kakomeye cyane mbona cyose mu bandi turi kumwe mu ihiganwa
byumvikana cyane rwose mushinga ntahe ndumwami numva yuko igikorwa cyo gutora uzoba yagize igikorwa gikomeye kandi afite imigambi ikomeye ni igikorwa kitazoba cyoroshe na gato ariko niba ufise akantu wongera ku migambi bafise ubusho kukongera ko
icyo nakongera ko nuko by'ukuri ari Felix Tanke Georgette Tanke Aimé nabandi ntavuze ukutonde by'ukuri ubiravye mu myaka iheze twarayubonye inyungu cyane cyane baronka isaje amafaranga batsindira mu ihiganwa usanga kenshi ari ubumenyi bahakuye ari abantu bashoboye kuvugana ari abakiriya bashoboye kubabona kuko uwo munsi abo bose kuri 30 bazozana ibyangwa byabo babyerekane aho abantu babona abantu babaza ibibazo babahe impanuro ugasanga rero nidatsindiye amafaranga mama wanje usange wahatoye umukiriya akomeye ugasanga na mugambi wandika wanditse neza ugasanga amashyirahamwe ari za PNUD ajya ni sefu nk'akubariye ugasanga baragomagaye bati ahubwo nyabuna ingo dukorere ibi n'ibi n'ibi ugasanga rero by'ukuri inyungu nini sajya amafaranga batsindira urya munsi ahubwo nabajya bakiriya bababonye bagiye bakabakabagaga habona icyo nabamanura nogira nta ubwo ni mutere mujya imbere ni mute hasi naho mutotsindira iyo higanwa ni ukuri njye mwasinze sibike usanga izo mpanuro mugumye murishyira imbere kandi mutwegere ntimuce mugenda ngo higanwa riraheze higanwa ntiriheze kuko turi ngaha n'ejo najya y'ejo kugira ngo tubafate mu mugongo hari abantu benshi by'ukuri ibyo bunahora mu Buhorande hari abantu b'Abahorande reka n'Abanyamerika bakubwira bati twebwe n'ukuri twashaka abantu abagudatunga mu Burundi twokorana tugashyira ngo mutahe hanyuma tukazokunguka hanyuma tugashobora guteza imbere igihugu rero twebwe intumbero yacu nanini wagomba ni ukugira ngo tubategure bame bagavye kugira ngo ibintu bije nibacike n'ibyo n'ibyo bundi babafise imigambi yanditse ahubwo n'amashyirahamwe ameze neza n'amakontabilite ameze neza ibyo dukora rero inyigisho zirabandanya murakoze
murakoze cyane rwose mushinga ntahe ndumwami Claver namwe batumire bacu akajambo ka nyuma mufise mwoshikiriza dutangurire kuri wewe mushinga ntahe emendizeye akaze uvuga akajambo ka nyuma
akajambo ka nyuma navuga ni ko gushimira BBN yo yiyumviriye gutunganya igana nk'iryo igana nk'uko bivuze twakuye ubumenyi butari bukeye n'igana twakuyemo umwizero bituma ko bityo turakora tubona yuko dufisiye tuko turaje tukaba duteye nakamo n'abandi bo bifuza gushikira abagutunga bakiri batoye se ugaruka ko bo kigana BBN kugira bateze imbere ubutunzi Burundi
murakoze cyane Georgette Mwimpundu kajambo ka nyuma
kajambo ka nyuma nanjye navuga nti turashimiye BBN z'ukuri kuko iyi ntara dushitse ko ntitwari kwishikako yakaba BBN yadufashije baradufashije cyane haraho barara no kumajoro gataha hafi samwe ijoro izo byose tubikesha bebeye n'ikindi nacyo kuve kuwa gatanu ukuri turasabye cyane cyane nka jewe ndi umukenyezi ndararitse abakenyezi biyumvira ko atacoboshobora atacoboshika ko biyumvira yuko kumbure amashyirahamwe akomakomeye ari ay'abagabo ndabararitse cyane baze kugira ngo bahakure ibyiyumviro bahakure nabo inyota yo kugira ngo bashobore kurangura imigambi yabo.
Felix Nzeyimana, akajambo ka nyuma wo ufise ushikiriza mbere y'ihiganwa rigira ribe kuri uyu munsi wa gatanu akahe ushikiriza muri aka kanya?
Akajambo ka nyuma nuko abazo bariko baraduhigirisha ihiganwa bo vyifatamo neza hanyuma abatsinze bakabaronsa ivyo babera ibi bakwiye.
Murakoze cyane. Nawe mucinga nahe ndu umwami Clavera kajambo ka nyuma kubyerekeye umunsi mukuru wo kwa gatanu, ndawita umunsi mukuru kuko nibaza ko ari ibirori bitazoba bisanzwe. Kumbure ushikiriza abazoba bari mu mahiganwa canke abazoba bitavye ayo mahiganwa canke abazoba bari muri ako kanama kajambo ka nyuma. Kumbure nakajanye n'ishirahamwe ryanyu BBEN bateye amashurugwe ababitwashoboye kuvugana nabo kuri uno munsi mugashikirize. Murakoze.
Ego naje mbaje kubashimira ko bashimye ibyo tubafasha n'ukuri si byinshi cyane twari gushobora kurusha kumbure tukishiriza umugabo mu myaka itakuza sotera rafite buriya imyaka itatu maze cyangwa ine si myinshi kugira ngo tube inararibonye mu mugambi wo gushyigikira urwaruka rutangura ukwikorera utwawe mugabo aho tugeze intambwe ishimishije kwinda bashimiye. Hanyuma ku munsi wa gatanu nkuko wabivuze byuko ni umunsi mukuru abo twatumiye batumire bacu batwitabe kandi n'abandi bifuza kuhaba kuhashika kugira bashikira ababo canke bazikumbiriza by'ukuri imigambi nyine imeze bo twandikira cyangwa akadutelefona ariko baha ubutumire ibyo babyiza kunabo nyine bo twegera bakahashika imiryango iruguruye. Ego ni si sari nini iya ni hajya kuri hotel mugabo abosha kubyifuza kwashika bo dusaba tukabaha ubutumire. Abana rero mbanje mbame ndangize ndabashimira na mwebwe ijwi rya Amerika mwiyumviriye guha ijambo ugwaruka gwifuza gushinga imigambi yabo. Nukuri si ibintu byoroshye murabona imyaka tumaze mu ngwano canke abarundi benshi ugwaruka cyane cyane biyumvira gushinga abikurikora utwabo baguma bati bamwe bavuga ngo turindira akazi ariko tumaze kubona yuko ngatimuhana kaza imvura ihise ukwiye kuba nyine gukura amako mu mpuzu ugatangura uvuge ngo ntibishoboka uvuge ngo n'umupfasoni uvuge ngo ndikimuga uvuge ngo ndumutama oya birashoboka ariko bisabwa yuko ushigikirwa kerekwa mwonga huma n'udahuma. Murakoze
cyane gose batumire bacu. Namwe mwariko muradutega amatwi, iri ni radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abaduteza amatwi muri iki kiganiro muri sanze cuno munsi, mwakoze cyane gose. Mwavyumvise ihiganwa shika ryo mu 2014 rizoba kuri uyu wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa 11 tukazogerageza kubashikiriza ibizova muri ayo mahiganwa. Turabashimiye cyane ko mwaduteza amatwi mwamenye ivyerekeye ishirahamwe BBEN ibujumbura mu Burundi rifasha ugwaruka n'abandi bariko baragerageza gutangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Mwakoze kudutega amatwi, naho ubutaha mu kiganiro muri sanze mu ndwiza. Murakoze cyane.
Been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.